mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano muri studio ndi muri kumwe na Joy Diane nahazongiye kuremesha ikiganiro muri sanga muva ku mirongo migufi ya shortwaves ko ari mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi na live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com no kuri Facebook VOA radio yacu.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Njuti bakunzi bacu ikaze mu kiganiro muri sanga dusaba imbabazi cyane kuko kuri Facebook aho twari twabatumiriye ngo mutwandikire muduhama nimero yanyu tuze kubabariza muganga utubazo dutandukanye. Muganga twari twabatumiriye ku munota wa nyuma buno nyene atubwiye ko adashobora kuza kuboneka ko ngo abagwayi bamubanye banshi mudutunge rero mutuburanye ni bitatuvuye ko ariko tuzogerageza twongere dusubire turondere uyundi muhinga mu vyerekeye indwara zifatira mu nda kugira ngo aze kuduha umuco utari mu ke ukwiye kuvyerekeye ingwara ya mara twa twateguye ko tuza kubayagira ko uno munsi mbere yuko mugabo ca tubahakanya aho muri mukatubwira bimwe mu byo mubazo mufise kuri zo ngwara zo munda umwanyaza ko ari gwanyu muri isanga yose ni mwebwe tuza kuyaga mwenyene mutubwire ivyo bibazo bitandukanye mufise ku ngwara zitandukanye zo munda hama gutyo bizotworohere nuko na muganga tuzosura kumurondera tuzi akababakiye. Mukurindira yuko twakira amatelefone yanyu mugenzi wacu Diane Ndonse araducira ku masonga kumwe na muganga Caritas Nahimana yanonosoye kuvura ingwara zo munda bikuru mu bitera ingwara ya mara. Inyuma y'inyo nkuru ya Diane turaza kugaruka kuri mwebwe aho muri rero tuya
Muganga Caritas Nahimana asigura ko ingwara z'amara ziri ubwoko bwinshi akarorero ni nkiziva ku migera canke izibonekeza mu bivyimba ariko rero aha arasigura izikunze kwibonekeza ku bantu benshi.
Ingwara hanini mu Burundi bavuga ngo ingwara y'amara niyo ngwara twebwe nk'umuganga yanonosoye by'ingwara zo munda duca dusubiramwo ukabaza neza umugwayi ingena asohoka usanga kenshi afise ikibazo cyo gusohoka ku mwanda mukuru haraho biba mu byo yuko adasohoka kamara nk'iminsi 3-4 canke bigahinduka ukamenga yaciwemo yagize diare canke akumva yuko umenga ikintu yari yahubwira ati jewe arahera umunsi wose funguye rimwe mugabo kamenga no banariye ibintu byinshi. Muri ibyo rero hari n'igihe umugwayi aza no muri ibyo byose mvuze atana kimwe afise akubwira ati ndafise akantu k'ububabare katamu mbabaje cyane muganda kamaranye igihe.
Muganga avuga ko indwara y'amara ko itoroshe ko bahuta bayimenya kuko hari ibindi bimenyetso bidahagaze ahanini kumara gusa nko kugira ibirungurira nubwo ubushakashatsi butarerekana neza icyo ngwara ivako. Uyu muhinga mu kuzivura aravuga bimwe mu bishobora kuba inkabuzo z'indwara y'amara.
Hari ibintu byinshi bituma iyo ndwara iboneka cyane ni cyane ibintu bya stress mwitwarari kurenze ni ibintu by'imiti aha twovuga cyane nibaza ko uruhara runini rwerekana ko iyi ndwara irikiraboneka cyane ngaho iwacu ni ibintu byo kurya imiti umuntu yiyandikiye uragwara gripe ugafata antibiotic hari ikintu bita ciprofloxacin umenga kivura ibintu byose. Hariho kugura imiti byoroshe atanu wayikwandikiye harimo gufungura ibintu twokibaza ko bishobora kuba bifisemo uruhara ibintu vy'ama insecticide irya miti bakoresha mu gupompa ivyamwa igice dukoko irya miti babikisha ibiharage babikisha ibyo birimwa byose umuntu yimbuye.
Muganga Caritas Nahimana avuga ko iyo miti ikoreshwa mu kubika ibifungurwa iri muyonona amara cyane uyu muhinga abandanya avuga ko kugira ngo umugwayi wayo avugwe neza bisaba ko umuganga amufatira umwanya mu kumwumviriza. Aha kandi ukuyavura bihagaze ahanini ku mibereho umugwayi agira mu bijanye no gufungura.
Umugwayi afise amara atameze neza arinda gufungura amavuta make, arinda gufungura imboga kenshi. Hariho ibintu tuvuga ngo agabanye gufungura, ni bimwe by'amasombe, ni gufungura ibiharage byumye. N'umugwayi agumana imboga hafi kandi amavuta turazi yuko arakenewe mu mubiri, mugabo yagiye kuba menshi yose aronona. Hanyuma rero hariho n'imiti dutanga kugira ngo twongereze ayo mara ashobore gukora byoroshe, tuvuga nko kuyongerereza ingufu, ariko hanini bihagaze kuraba icyo umuntu akeneye gufungura. Hakenewe kumenya ko umugwayi agwaye amara adafa kutoragura ibyo agenda afungura haciye hose.
Nari kubavuga ko bafashe ibinyobwa bimwe bimwe bituma batura umube, bishobora gutuma batezurirwa igihe bafise imisonga. Muganga Caritas ahubwo arabibihanikiriza.
Ibyo byo kunywa nka coca canke ajya amazi le boisson gazeuse bijya ahubwo abantu benshi baza bavuga ati ahubwo ngira nturike, bica bituma ahubwo yongerekana njya byo kuvimba mu nda. Rero zo coca zo boisson gazeuse turazibuza ahubwo ku muntu agwaye amara.
Kugira umuntu yirinde ingwara y'amara arasabwa kugira ingufu mu isuku agirira ivyo yihereza.
Twariko turavuga ivyo yerekeye gutegura ivyo dufungura, ayo matomati, ayo makaroti, ivyo byose bipompa imiti kugira ngo umuntu aje kubigura bikimeze neza. Iyo dushitse muhira aho tubitegura twobironga gose, tugashira ko ngira nibake bashobora kuronga ivyamwa bashize ku isabune bakabironga cyane. Hanyuma kandi twogerageza tugafata imiti abaganga batwandikiye. Kwiha imiti si byiza, muti wose urafise icyo ugenda wonona mu nda, cyane cyane mucerekeye utuntu cyo twokwita microbiote intestinale, n'utuntu twama microbe mugabo asanzwe mu nda y'umuntu kugira ngo amufashe. Iyo miti rero ayo insecticide, ivyo binini bigenda bituma ivyo bintu bihungabana, bigatuma yamara atagikoze ko yategeza gukora.
Icyo kumenya nuko bishika amara akava mu kibanza cyayo mu nda agasohoka igihe umuntu yafashwe n'ingwara yo gucibwamwo umwanya muremure. Nubwo ku bindi bimenyetso umugwayi atihuta kuja kwivuza, uwo byashikiye uko wewe, muganga Caritas avuga ko acanyarukira kwa muganga kandi ko baheza bakayamusubizamwo bitagoranye. Ibujumbura, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakenuye. N'ubu dusabe imbabazi ku munota wa nyuma muganga twari twabatumiriye kugira ngo aze kuwishura utubazo twanyu dutandukanye ku vyerekeye indwara y'amara canke n'izindi ndwara zifata mu nda. Yatubwiye ko adashobora kwita ubutumire bwacu kuko ngo abagwayi bamubanye benshi gusumba uko yaravyiteze. Yari yavyemeye imbere y'ikiganiro ejo hose tuvugana, yari yavyemeye ariko ku munota wa nyuma yaduhinduriye avuga ko bidashoboka. Nuko rero aho muri duca tubaha kanya mutubwire izo ndwara zibabakiye, zibafatira mu nda, zibasonga, gutyo tuzotunganya n'ikindi kiganiro muganga tumubwira byinshi mu byo mwatubariye. Uwa mbere duse ni Martin Ikadze. Ego, uherereye he?
Mu Rwanda.
Mu gihugu cy'u Rwanda. Nuko rero tubabarire twari twakwemere ko tuza kuzana muganga ukambaza utubazo twawe, ariko ntiyashoboye kuboneka umwanya turaza kubaha mutubwire izo ndwara zibasonga n'uko zibasonga n'uko muri komora tutorera umuti nimba muzijana kwa muganga.
Ndaribwa mu nda. Mhm. Mukizi bakinda ngumva rimwe na rimwe naba ndi ibintu mu gitondo. Mhm. Bashe for breakfast. Mhm. Ngumva ya bidashishye cyane nkaba nagira ikibazo mu nda.
Waramaze kuja kwa muganga kugira ngo muvugane kuri ico kibazo ga Martin?
Nagiye baminisi iranyorohereza gake gake. Banyinegeka ko nashobora kurya ibintu bikonje mu masaha ya mu gitondo.
Inyuma aho ukurikirije izo nama za muganga, hari kamitende wabonye byifashe gute muri kinogi?
Nabonye itandukaniro kuko ntabwo nongeye kujya ngira gutumba mu gifu. Ntabwo nabonye itandukana kuko byaragabanutse.
None muganga yakubwiye ko iyo ndwara ituma utorya cyangwa utofungura utuntu bikanye mu gitondo ari nyabakiga Martin?
Bisobanuye ko ngomba kujya nirinde ngo kurya ibintu bikonje. Sha kuba ari ingwara nakuye yo nabaga mu ishyamba rya Nyungwe kwa ko nakoragamo. Ambwira ati sha kuba ari imbeho nyinshi nakuye kangiraho ingaruka.
Birakorohera none kwa mawaronse ibishushe mu gitondo.
Biranyorohera ariko bidashyushye ntabwo nabirye.
Nuko wihangane hama ukomeze izo nama muganga yakugiriye kugira ngo amagara yawe arushirizeho kumera neza. Urakoze Martin.
Murakoze namwe ku biganiro byiza mundu.
Ego turase kandi na Emmanuel ku yundi murongo wa telefone. Emmanuel ikaze nawe.
Murakoze cyane.
Ego uherereye he?
Yemereye mu gihugu cy'Uburundi.
Uratubabarira muganga yari yemeye kuza kwishura utubazo twanyu ku munota wa nyuma yatubwiye ko abagwayi bamubanye benshi atashoboye guheza akazi kare nk'uko yari abyiteze kugira ngo aze ngo muyage.
Yego, ibyo bibaho mu kazi.
Yego, umugabo rero twari twashimye ko duca tubaha akanya ahubwo mwebwe mukatubwira ikibabakiye, ingorane mufise mu magara yanyu, mu vyerekeye amagara yanyu, nuko muriko murabitorera inyishu. Niyaha ingwara iri kwiragusonga wewe, wari kubaza muganga.
Mwavuze ku bijyanye n'ingwara zo mu nda zimara. Yo rero ndamaze ndabimaranye hafi imyaka ibiri. Ngira ingwara zo mu ntabwo ari ingwara zo mu nda, harimo nk'impuza, nkafata imiti, imiti y'inzoka zo mu nda, amibe, hanyuma ariko nkabona nta kintu na kimwe gihinduka, hanyuma
Emmanuel agatelefone kiwe ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone. Turazakongera kumurondera mu gihugu cy'u Burundi. Turase ishimwe ku yundi murongo wa telefone. Ishimwe ikaze.
Ego,
uherereye he?
Ndi mu Rwanda, ahantu bita Mutembere, mu karere ka Ngoma, mu ntara y'Iburasirazuba.
Byifashe gute ngaho mu Rwanda?
Nta mahoro rwose, ibintu ni amahoro.
Ingwara zisonze cyane abanyagihugu, nuko muriko murabitorera imuti ni gute? Muganga twari twatumiye ntiyashoboye kuboneka kugira ngo yishure ku tubazo twanyu.
Ubundi ikibazo gikunda kuboneka akenshi usanga ari malariya. N'izindi ndwara zo mu nda, gusa cya malariya kigira cyane cyavuze ko leta yafashe ingamba zo kuyihashya. Ahantu hari ibihuru turagerageza tukabikuraho, hari ibizenga by'amazi tubikuraho. Gusa dufite inzitiramibu ziturinda imibu mu ijoro igihe turyamye. Dufite sisiteme ya elegitoronike dukoresha twivuza mu gihe umuntu acitswe akarumwa n'uwo mubu, ku buryo bitakiri ngombwa ko umuntu ajya ku masantere de sante cyangwa poste de sante akicara agategereza. Dukoresha telefone, sisiteme yitwa Babiri. Turayikoresha tukavugana n'umuganga akatubwira uburyo tugenda mu laboratwari bagafata amateste, bafata tukagenda mu buryo bworoshye tukajya kuri farumasi bakaduha ibinini. Umuntu atiriwe atinda ajya ku mirongo gutegereza abarwayi benshi.
Hanyuma none aca amenya muganga abaha ibinini gute kandi bataba baravura ngo bamenye ico umurwayi ga ishimwe?
Tuvugana n'umuganga uri kuri ikigo nderabuzima gikuru. Ni hopitale, ni ikigo gikuru kiri Kibungo cyangwa Kigali. Tukamusobanurira ibimenyetso dufite, aduhereza amakode atujyana ku bigo nderabuzima byacu duturanye bakadukora amateste. Nyine tutiriwe duca muri sirikirasiyo zo kuvuga ngo ugiye ku murongo, ngo ugiye kuri mituweli kwishyura. Tugenda duhita dushyikamo aho ngaho muri mu malaboratwari bagahita bafata amateste, tukagaruka nyuma ibizamini byasohotse bakaduhereza imiti bakurikije ibizamini bafashe.
Ariko amaraso baba bamaze kuyafata imbere yo guhabwa iyo miti ari nko mu gihe amaraso bikenewe kuba yafata?
Barabanza bagafata amaraso muri laboratwari nyine.
Nuko rero ishimwe, urakoze cyane kutubwira ibiriko birakugwa mu gisata cy'ubuvuzi ngaha mu Rwanda. Ubwire umunsi mwiza.
Yego, nawe murakoze.
Yego, turase na Gift ku yundi murongo wa telefone. Gift cards. Gift, uratwumva?
Ndabumva neza cyane.
Yego, ikaze ku jugi Amerika.
Murakoze.
Uherereye he?
Ndi muri Mozambique.
Muri Mozambique. Havugwa makinga ho muri Mozambique.
Na muri Mozambique n'amahoro gusana ina panze numero kuri cyo kibazo. Mhm. Cy'indwara zo mu nda kenshi kubijanye n'amahetse.
Yego.
Kuko hari gihe umuntu indwara z'amahetse ngaha Mozambique cyuko dufite ubuvuzi budateye imbere cyane.
Mhm.
Ugasanga hariho ibibazo bimwe bimwe usanga bikunda gushika amayentesi ugasanga umuntu aragwaye cyane aramerewe nabi akabura ubuvuzi kenshi ugasanga tugiye gusaba kujya kwivuza muri Afurika y'Epfo kubera ari hafi. Ariko hari n'abandi benshi bafite ibyo bibazo by'izo ndwara zo mu nda ku bijyanye n'amayentesi cyane urumva nari nzi ko izo bibazo umuntu ajya kwibaza muganga ariko mwavuze ko muganga mwatumye atashoboye kuza.
Ntiyashoboye kuza ariko kwa gatatu tuzorondera uyundi nkumbure ngira ngo aba afise akanya masaha yo kumugoroba azishyura utwo tubazo dutandukanye muzamufise. Ngo hakaba hariho n'indi ndwara wumva ushaka kutubwira ikubangamiye canke ibangamiye abari ngaho mu Mozambique wumva muganga twobatumira muri kazoza navyo nyene urashaka kutubwira gutyo vyorohe ko tuzatura nabashikiza n'ivyo mushaka ko tubashikiriza mwebwe nyene mwumva mushaka ko tubayagira.
Ya iyindi ndwara ishobora kwibangamira ngaha Mozambique ibaza mu gihugu tubayemo tura abanyamahanga cyangwa umurundi sinzi ko ari kubera ikibazo cyo ngaho usanga nta buvuzi bwo ngaha muri Mozambique ntabwo buteye imbere cyane ugasanga n'abaganga ntibitayeho abagwayi ku kibazo cy'ibiturire cyatsindara cyane muri Mozambique. Udafise nk'amafaranga y'ibiturire ugomba gutanga ku muganga kenshi niba kwitaho.
Hanyuma iyo biramutse bigenze gutyo abajejwe igisata c'amagara y'abantu na cane cane kuko ariho nivyo barahira imbere ko bakora ubwo buvuzi bakavuga yuko amagara yayo mu nyagihugu wabo ariwo azoje imbere iyo mwitwaye mukabishikiriza imbere abajejwe nk'ivyo bitaro bivugwamwo ibiturire baraheza bakababwira iki ari gikurikira.
Bo ibitaro bimwe ni bitaro byinshi bisabye ibitaro iri ngaha Mozambique. Mozambique ikibazo kenshi ukunda gusanga kiba urasanga nk'umurwayi hariho n'ibitaro byo mu ntara bita Nampula. Ugashobora gusanga nk'umurwayi warwaye ari mu bitaro utamubaye hafi bakavuga ngo ntibikeneye ko umukurikirana wewe genda tukakubwira ukumva baraguhamagara bakubwira ngo umurwayi wawe yapfuye. Waza kuraba wa mugwayi wawe bakakubwira ngo yapfuye ugasanga bamubaze hari ibice bimwe bimwe by'umubiri bamukuyemo. Ukamaza none kubera ko umuntu uje aramukuza akomeye mukamwamubaza ngo twamubaze kugira turabe ikintu camuhitana. None ko ari ibihimba bimwe bimwe ntabona byagiye he byagenze gute ngo ibyo bibazo urazo bibaza hanyuma gusa no kubona umurwayi wawe yarangiye ikaba ku bantu benshi
biba ku banyamahanga gusa canke nabo ngaho nyine abanyagihugu baho birababako.
Abanyagihugu bo ngaha nabo tumva byashikize icyo kibazo mugabo birakunda kuba kenshi ku banyamahanga. Narigeze kubaza kenshi ndabaza impamvu riba bambwira ati kenshi barakunda gushora ibihimba by'umubiri abaganga ari byo shora gusanga baba barosoko nko muri Afurika y'Epfo abo nk'abantu bashobora gusanga ba ibihimba by'umubiri kanaka bagomba kubigura kirero ugaca usanga babikuyemo bagiye kubigurisha.
Nk'ibihimba by'umubiri bivugwa binugwanugwa ko batwara ni nk'ivya hega gift
abo bashobora gutwara igitigo ugashobora gusanga nta kigo bayakuyemo urumva umuntu wamusize akomeye akawubwira aragwaye ararenze cyangwa ugasanga nk'umubyeyi agiye kwibaruka ugasanga umwana yasize nga bakabwira ngo umwana yapfuye waje ugasanga umwana n'umubyeyi bake bapfuye kubaza none byagenze gute ugasanga baba bazi. Ibyo bintu rero byo kubaga abantu bamaze gupfa ntubuzi ko bamubaza bikomeye ntubuzi ko bamubaza yapfuye urumva nk'icyo tuba dusaba tugashikiriza ni uko bomureka umuntu ko nyine nimba yapfuye bakamurekeruka nyine hama nyine umuntu akaba ari waza kumwitorera bakamushingura akomeye akigeza nabo.
hari ico muri ko murakora nka diaspora yo ngaho canka abandi banyamahanga naho tarabarundi kugira ngo nk'abanyamahanga mu Mozambique ico kibazo gishikire kiduge hejuru ku ryo gitorego muti ha makimaze giye kinini
Ntama
muri ko murakora ibiki nk'abanyamahanga bangaho muri Mozambique kugira ngo gitorego umutsi.
Abo kubera atari igihugu cy'iwacu ingingo twagiye dufata ubu turateranya amahirwe y'umuntu agwaye cyane arenze ugahamagara nk'umuganga wizigiye akaza kumuvurira muhiri wawe cyangwa ugatanga amafaranga y'igiturire kugira bakwemereye kuguma impande y'umurwayi wawe
kugira bakwemereye nagenda uburenganzira bwawe bwo kugwaza uwawe.
Oya, bo bavuga ati iyo umuntu mugwaje amusige ngaho kwita mukurikirana
akafungurirwa n'abandi akarabwa n'abandi agahindukizwa n'abandi
batanga amasaha bavuga ati abaganga bagomba kumukurikirana we baguhereza amasaha yose batanga amasaha ya saa sita kubafisha abagwayi bakaza kubagemurira hama bakongera bagatanga amasaha ya saa kumi niho abagwayi bashobora kuza kuraba abantu abagwaje bashobora kuza kuraba abagwayi babo urumva ushobora kuza ugasanga nta murwayi nawe uhari babwira ati wabo yatuje ari muri morgue wagenda kuraba muri morgue ugasanga umuntu bamubaje
ni ukwihangana cyane rwose. Hanyuma gagivite tugarutse kuri ico nacyo muvuga ngo nk'ino ngwara wari washenye kubaza ko muganga kubyerekeye ama intestinal mara mugenda kubashi bahitamo kuja kwifuriza muri Afrika y'Epfo muvuye muri bavuye muri Mozambique biraheza bikoroha ivy'ubuvuzi hoho baraborohereza nta bibaruhisha mu vy'impapuro zishobora kubafasha kwivuza na rijya muba muri abanyamahanga kabiri
bo impapuro ingene bigenda uva muri Mozambique wagera muri Afrika y'Epfo ubufise nk'abantu b'abagenzi bariyo biwacu tuva muri Kurarak hama abagenzi bo bashobora guca bagufasha ku bijanye n'impapuro bakakwereka ahantu ushobora kurondera impapuro zigomba kugufasha mu kwivuza ariko bitagatwaye amahera menshi
urakoze
neza bakabakurikirana Afrika y'Epfo nta kibazo gihari.
Urakoze cyane rwose Gifite kuri amakuru duhaye yo mu gisata c'amagara y'abantu ngaho Mozambique ku banyamahanga bahaba no kwihangana hama ico kibazo nta nico twari bwumve natwe mugabo tuzogerageza tunabandanye twumve uko biko biratera imbere mu biganiro vyacu biri imbere. Urakoze cyane abarundi n'abanyarwanda abafumbira bari ngaho bavuga ikirundi umva ikirundi bose ubatubwire ko tubakeneye mu biganiro vyacu bitandukanye kugira ayo makuru aba iwanyu nk'abarundi abanyarwanda n'abandi bavuga ururimi rwacu dushobore kuza turayamenya tukongera tuyatangariza abakunzi b'ijuru rya Amerika. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza. Yego ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ni muri isanga muramenyereye ko iminsi yose ya gatatu muri isanga tugaruka ku bibazo bitandukanye by'amagara y'abantu. Uno munsi twari twashimye kuvuga ku ndwara y'amara nk'uko mwabibonye kuri Facebook kandi muri benshi mwatwandikiye mwakoze ariko muganga ku munota wa nyuma yatubwiye ko adashobora kuboneka kanya turakabaha kugira ngo mutubwire akababakiye haba muri izo ngwara zo mu nda haba mara haba izindi ngwara zose gutyo tuzotunganye n'ibiganiro byinshi biza byishura ku bibazo byanyu mufise nk'abibazo mufise ku buzima bwanyu. Twese Gilbert Ricard
ndabakengurukiye cyane ndabashoje ndi umunyarwanda ndi mu karere ka Nyabihu mu ntara y'Iburengerazuba.
Nikaze ku ijwi rya Amerika wisanzuye muri isanga y'uno munsi.
Yego nishimye cyane niwa kumva ukuntu nishimye ndashuje cyane.
Yego
bose n'abarundi ndabasuhuje.
Nuko Jibe uratwihanganira wose ko muganga tutamuronse ariko uratubwira wewe ahubwo akakubakiye ingwara igusonga ikiriko kirakogwa kugira ngo ubikemure n'ibindi bindi.
Yewe nabonye poste yanyu Facebook.
Yego.
Numva nshaka kubavugisha. Kuko numva ko muganga ari buze kuba hari. Ngo mubwire uko numva merewe. Yewe mu buzima busanzwe ndi umusore ndi ndacyari umujene. Ariko hari ibiryo nshobora kurya. Hari ibiryo bya ibigori, cyangwa se ubugari bw'imyumbati, sinzi niba ubyumva.
Yego turaye ndabuze.
Yego. Iyo mburiye uko nshobora kuburya tuvuge mbe hanona hanyuma y'isaha ngiye buke buri mu rugero. Uko amasaha agenda akura nkagenda nkimba mu nda hagenda hakomera numva byona ntagakurushaho. Nashaka kubaza muganga mbese ibyo bintu biterwa n'iki? Kuko njyewe nubwo biba ntabwo biba kenshi cyane ku buryo ngo ndafata umwanya ngo njye kwa muganga ngo mbaze muganga. Ikindi kibazo ngira nabwo ntekereza ko ari ikijyanye n'imirire. Hari nk'igihe iyo maze kurya nkaruhuka ku manywa birangora cyane mu bijyanye n'imihumekere. Iyo nkangutse biba bigoye guhumeka, birangora guhumeka. Nashaka kubaza muganga ese yaba biterwa n'iki?
Ku wa gatatu tuzongera turondere kandi muganga kugira ngo ibyo bibazo byose abyishure. Ariko nko mu nkuru twarenge twashize ko imbere yo gutangura kino kiganiro, imbere yuko tubaha ijambo, muganga Karita Nahimana yanonosoye iby'indwara zifatira mu nda, yari yavuze gato kuri abantu usanga basi ikibazo cyo kumva nk'ubu ngo bashaka kumva ko bashaka gutura umube nk'ibyo byo kumva ko baremerewe mu nda, ngo bagaca bafata bakanwa za coca canke amazi amwe bita orgasms, yababujije avuga ati si byiza muri ko murivura kandi kenshi biza bituma byunyura n'ibyo muba mufise mu nda, ahubwo muce munyarukira kwa muganga abarabire nimba ataramara mugwaye canke atakindi kintu mugwaye. Mu kurindira rero yuko tuzoguhamagara muganga akakwishura neza tuguhanurira ahubwo kuzoja kwitura muganga akakurabira ivyo ikibazo ufise.
Ikindi kandi nashaka kubaza kijyanye na radio yacu VOA. Mu Rwanda, aha mu Rwanda mu ntara y'Iburengerazuba, nababwiye ndi mu karere ka Nyabihu mu murenge wa Bigogwe. Mbere twarabumva kuri FM ariko ubu ngubu ntago tubumva.
Kuva ryari ni ikibazo mwaretse kutwumva? Kuva ryari
mbo hashize igihe kinini, nshobora kuba maze nk'imyaka nk'ibiri ntabumva. Gake iyo mbonye umwanya mfite interineti ubona nshobora kubumva kuri TuneIn, ariko kuri FM ntago bishoboka, ntago tubumviriza neza, ntago kuri FM mubonekaho.
Akabazo kawe ndaza kugashikiriza abo vyegahama baturabire ico bivako.
Murakoze. Ikindi sinzi niba mwama ngasuhuza abantu batatu.
Reka tubaguhe ubasuhuze gutyo wumve ko unakomeye, kuko turi no mu kiganiro c'amagara y'abantu. Iyo umuntu yisanzuye barumva ko amerewe neza. Ego,
ndasuhuza umushuti wanjye wa muri Amerika ari Kansas. Ita umuratwa Nadia. Sindi niba ajya kurikira VOA. Na mama Eliana nawe ari Kansas. N'abandi banyarwanda bose bari Kansas ndabasuhuje cyane cyane cyane, ndetse nshimira VOA. Ariko ako kabazo ka tekinike mu dukurikirana kuko ibiganiro ntabwo tubikurikirana neza, biragorana hano muri aka gace kumva radio yacu.
Ndaza kubishikiriza abantu abarongoye kino gisata barabe uko bimeze. Urakoze kandi tukwifurije nawe yuko ico kibazo c'amagara y'abantu c'amagara ufise ku vyerekeye bimwe n'ibindi iyo ufunguriye bitakugendekera neza coke mu kavuba. Urakoze Gilbert. Twese kandi na Emmanuel ku yundi murongo ya telefone. Emmanuel
Karame,
uratwumva?
Ndabumva cyane.
Uherereye?
Nerereye mu Rwanda mu Bugesera.
Hanyuma muganga ntiyabonetse ariko ijambo ni rwawe. Ikikubangamiye mu magara y'abantu cyo wifuza ko muri kazoza tuzokuyagira biciye muri isanga, nimba zari izo ngwara zo mu nda byifashe gute, zigusonga gute?
Bo ngere kibazo mfite. Iyo ndiye nka saa sita. Ubwo ni ukuvuga ngo nijoro sinshobora kongera kugira icyo gutuma.
Ntushobora kongera gusubira kugira iki?
Nita numva mu nda ntameze neza ku buryo numva ndayafite mu Kinyarwanda tubyita gutumba, sinzi ukuntu mucyita mu gica mu Kirundi.
Ni uko nyine.
Nkumva ntabwo nshobora kongera gufata ibindi biryo, nkumva n'ejo mu gitondo atagiye bavuga ko ntacyo ndi bufate, nkongera kurya nka saa sita z'ubundi munsi. Nicyo kibazo nari mfite cyo.
Hama ni ibintu maranye igihe kingana gute?
Bo ntabwo ari igihe kinini, hashize nk'amezi nk'atanu. Nagiye kwa muganga biba ngombwa yuko bampa imiti muri cyo gihe biranyorohereza ariko nyuma yaho biza kongera rero abantu nibi abwo biranyoreza ko nisa ntabwo numva ko ari kintu wenda uretse koroha gusa ntabwo nigeze mbona igisubizo gifatika cyane.
Hari ibyo uba warigeze guhindura mu mfungurwa hari igihe umuntu sindi kwamvuga mu ruhande kwa muganga mbwa hari igihe usanga nk'ubu waho rumenyereye gufungura nk'ikintu iki ugaca uhindagura ukazurahindagura ntiwigeze uhindura aho uba ntiwigeze uhindura ibyo ufungura
bo nabaga mu mujyi wa Kigali
uh-huh.
ariko nyuma yaho biza kuba ngombwa ko bya mu giturage mu Bugesera yo wenda navuga ngo narahindiye sinzi nawe ndabyariye mpamvu itera
nta wumenya tuzokwariza muganga none warahinduye ibyo ufungura igihe wari Kigali n'ubu utuvuta abafanga ufungura twari twatundi nyene ntacu bigeze uhindura
ndumva nta kandi ndahindura pe
eh
ariko icyo gihe nari umurokore sinanywaga ariko wenda katekeza kwenda kucyaza umuntu azije ko wenda byategwa nuko wenda siye nsoma ku nzoga
sinzi sina deka tuzokubariza muganga
muzamugize neza cyane
kwa gatatu uzokumviriza ijwi rya Amerika
n'ubundi mufyaho potense
yego turashirako kandi tuzogerageza abazoshira ku nimero na mwebwe madishitse kuno musi twongere dusuye tuhamagara
tubakurikiye gatanu kuri gatanu twebwe ntabwo tujye tuva
ntuhindukize ugume inza aho nyene kuguma mwumviriza ijwi rya Amerika.
Yego.
Urakoze cyane gose Emmanuel Hama tukwifurize yuko vuba ico kibazo cawe cokemuka.
Sa murakoze cyane.
Mhm. Trose na Wilson ku yindi murongo wa telefone Wilson ikaze. Wilson uratwumva?
Yego ndabumva.
Uherereye.
Bo, nitwa niyo muri Wilson nkabandi hano mu Rwanda mu karere ka Kicukiro ariko nkabandi mu Burundi.
Yego.
Bo, dewe bande kwa ramusa ku ijwi rya Amerika.
Mhm.
Oh nande ikibazo mfite n'icyo mugenzanje aje kuvuga
eh
najewe bon ndiye bitanguye muri no miss
eh
kuvuga ngo nkiyo ndiye nk'utuntu duke zivuze nubwo norya basha dufatanye dufate nk'akabenye nk'akarya ubwo mba numva yuko nta kindi kintu nsubira gushaka
ivyo bikaba yubikoze mu gitondo saa 6 cyane ku mugoroba
bo umwanya wari wose nakuvuga ngo iyo ndiye nk'iyo benye ngashyiraho n'amazi babirangiye nta kindi kintu mba numva ashaka kurya
uhaga hakirikare rero
yego mpaga hakirikare kandi hari n'igihe mpaga mba numva nshaka kongera gufungura kandi ariko nkaba numva ntaho ndi bubishyire nyine nkapfa kwihangana
hanyuma ko wumva ubushaka uba wumva ubishaka mugabika urahushira utuguvu bicagenda gute mu gihe ubafunguye dukenye utuguvura tugumana cyane
bo utuguvu utuguvu two ntitubura ariko ntiziba zikwiye nkuko mba ndabishaka nyine aragera igihe ingufu zikagenda bo nkaba ndi febre nkumva umubiri donc urimo uratitira hahera ubundi mwanya bikagaruka
muganga mwaravuganye
bo muganga ntituravugana nta kintu kimwe ndababwira muganga
uraja kwa muganga kurabire kuko Caritas muganga Caritas na Imana aho yari mu kigani mu nkuru yakoranye na mugenzi wacu Diane Ndonse yavuze ati iyo uramutsugira makenga utuja kwa muganga uzonyarukirewo akurabire
yego munakoze yama ari kindi n'ikibazo mfite umbo ayindi ngwara afite sinzi kare ngwara sinzi ikibitera bo mugiye mba nshavuye nakaye cyane imitsi y'amaboko iraranda cyane ku buryo umutima ugacubwira umuvuduko urenze niyo sinzi kare ngwara sinzi icyo bivuga ko ariko biba mu gihe mba narakaye cyane
n'umutima ugatera
umutima uriruka cyane ku buryo numva ugiye nko guturika
ya umuganga wowe numva tuzokurondera ngira ngo tubwire ivyinyifato ingene umuntu mu gifaransa bavuga ngo a maîtrise ma émotion kwa bamerewe
yego
akadusigura nimba wewe ushavuye imitsi karanda uyundi ashavuye akarira hari ico bishobora kwica ku buzima bwa kanaka canke hari ico bishobora guhindura ni ikintu nemeye ko tuzokorerako ego urakoze cyane gose Wilson gaho mu Rwanda ugira umunsi mwiza
ego kandi sinzi ko mama nka kanya ngasuhuza umubyeyi wanje hari mu Burundi
ego
ego ndasuhuza papa wanje bita Bucumi Jivenari ahari haruguru ya campus kiriri kopera na mushiki wanje ndetse n'abana bose tuvukana n'abandi tizina rya niyo nkuru Wilson
urakoze cyane Wilson ugira umunsi mwiza
ego kwisi rya Amerika mwese muheza gihe
turakiriye imigisha ejo kya muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kiganire muri isanga muramenyere ko imisi yose ya gatatu wundi ari ikiganiro camagara y'abantu ariko no musi muganga twatumiye ngo atubwire ku vyerekeye ingwara ya mara ntiyashoboye kuboneka akanya twagahaye mwebwe mutubwire uko mumerewe n'imbizo ngwara zifatira mu nda zibasonga utubazo mwifuza ko tuzobabariza muganga kwa gatatu ni twagira imana tukamuronka n'utwahe twese Jean Bosco ku murongo wa telefone Jean Bosco ikadze
murakoze cyane vese sa Amerika
ego
nitwa Kamanzi Jean Bosco nkaba ndi mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rusizi nkaba mfite uburwayi bwo mu nda ariko nkaba mbumaranye igihe
hari byifashe gute ubwo burwayi bwo mu nda n'ubwa
ni ukuvuga ngo mu nda hano aherekera hejuru hagati y'imbavu n'inda hagati hano hejuru ncibwamo cyane nkaribwa cyane rimwe na rimwe ariko bigakira rindi gakira nagiye kwa muganga basanga ntabwo ari igifu urwaye barambwira ngo basanyuza mu cyuma ariko sinzi nagiye kwa muganga n'ubundi ntibanyuza mu cyuma ariko mfite uburwayi arandya cyane cyane ariko
ni munda ni munsi canke hari kuko iyo bavuga ninda hari habaribwa cyane munsi abandi ugasanga ni munda hagati na hagati we byifashe gute
ye ntabwo ari munda hagati na hagati ni hejuru aherekera diafragme yo harya cyane
bikagushikira umwanya wose
oya ntabwo ni rimwe na rimwe ntabwo ari buri gihe nka rimwe mu cyumweru cyangwa se gatatu mu cyumweru ariko bigeraho bikampa agahenge bikamera nk'ibikize bikongera gutyo ntabwo bimaranye imyaka igera muri itatu
nawe wako kabazo kawe tuzoka kubariza muganga mugabo nkuko yabivuze mu ntango z'ikiganiro uramutsugira makenga utuye muganga kwa waramwituye wungira usubiriye kurabira
urakoze
cyane gose Jean Bosco
urakoze cyane
tose na Moses ku yundi murongo wa telefone Moses ikadze
yes nita Moses nere kubanga
Dubai haravugwa make
Dubai ni zeze na kibazo
uramaja he Dubai
de berali
hanyuma no musi muganga twari twashimye kutumira ku munota wa nyuma yatubwiye ko ataboneka tubahaka tuguhakanya wewe utubwire nimba hari gusonza ingwara cyangwa icyifuza ko tuzomukubariza kwa gatatu akaboneka
okay so je ikibazo mfite ndaribwa hangangwa si umukondo so bigeze igihe akandya akamara nk'icyumweru handya hashashi hashira nk'uko icyumweru kimwe bigatungana so nagiye mu marwariro aha ngaha barampima bakambwira ati nta kintu bareba sinzi ko nabigenza ubu ngubu hasi mukondo
ibimaze igihe kingana gute
almost nawe ngira imyaka nk'ibiri
hama bigushikira no mu gihe utaba wafunguye kuko hariho nk'abari kora bwa ati iyo turibwa akenshi tuba twafunguye utuntu wowe babimeze gute
iyo niyo narafungura rwose birambabaza cyane cyane ariko bigeze igihe bigahagarara bikamara nk'ukwezi hatakinye mu nda
ugendereje ukarabaga Moses nkaho biba byahagaze hari ico baba wahinduye mu mibereho yawe
no bigeze igihe byo byonyine bigahagarara nta kibazo
tuzokubariza muganga imuganga aho Dubai uravuze ko wabonanye n'abaganga bakakurabira hanyuma warasubiye urababwira ko ibyo bakurabiye naho bavuga ko atanaki mubandanya ugira umisonga
nagiye yo barambwiye ati ni indwara iyo ngiyo ariko mama y'imiti ariko n'ubu ngubu ntabwo biratungana kabisa ari ikinyarwanda mvuga
ndacumva ndagikoramo byinshi ndabyumva Okay. Ego nukwihangana mukurindira rero akabazo kawe tuzokabaza muganga ako mukurindira raba usubireyo.
Okay.
Ego.
Urakoze
cyane kandi abandi barundi n'abanyarwanda bari ngaho Dubai turabakeneye cyane gose mu biganiriro no kubabarira turazi ko muri benshi. Urakoze cyane gose. Ijo ki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Nsabimana kuyundi mu rongo wa telefone Nsabimana ikaze. Nsabimana uratwumva? Nsabimana turi kumwe ku rongo wa telefone. Ijo ki Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga Nsabimana turumva tudashoboye kumugira ku rongo wa telefone uno musi tubaha akanya kugira ngo mubandanye mutubwira ibyo murimo aho hatandukanye ahiwanyu naca ncane mu by'amagara y'abantu kuko muganga twe twabatumiriye no musi atashwe kuboneka muratubwira rero izo ngwara zitandukanye ziriko zirabasonga na cane cane izo munda ku buryo kwa gatatu muganga niyaboneka zo kwishura utubazo twanyu dutandukanye ndagukunda sugukabya mukunzuri gitangaza ukuri numbuza saza ngora nse sumeza be my guy undi muri munda awanchu kanga sai kangu twale matwe kaeka ehe Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri sanga karirimbo ni face to face ka Charlie na Nina ni abaririmbyi bo mu gihugu cy'u Rwanda muri sanga y'ino munsi twabahaye akanya mutubwiye izo ngwara zibasonga na cane cane zo munda kugira ngo kwa gatatu muganga tuzaba twatumiriye azoshoboye gutanga umuco ku tubazo mu zuba mwabajije twari twashimye ko aza kushura ibyo bibazo uno munsi ariko ku muto wa nyuma yatubwiye ko ataza kuboneka kuko ngo abarwayi bamubanye benshi gusumba uko yaravyiteze gucyo bimwankira yuko ava mu biro ariko arabavura turase ndayisaba ikadze ndayisaba uratwumva ndayisenga
allo
ndayisenga uratwumva
yego ndavumva cyane
uherereye he ndayisenga
sa
uherereye he
Ibujumbura
nuko rero hama ni ngwara igusonze yo munda washaka kuza kudusabikaniriza uko uri kurabibamwo canke nakabazo ushaka kuzobaza muganga ari twamutumira kwa gatatu
Karakabazo nashaka kubaza Yego
duga kwijambo nahatanyishuza ku runtu no munsi
Bamwe barakunze kuvuga yuko ingwara zo munda ziterwa n'isuku rike abandi bakavuga yuko ziterwa n'umwanda akenshi turakunze kubona abana bato cyane bari munsi y'imyaka itanu mbere hanini n'abantu bakuze barakunze kurwara izo ndwara zo munda cyane cyane zo mu mara ariko twashaka kubaza hanini ikintu cyoba gitera indwara yo mu mara na cyane cyane ku bantu bakuze n'ukuntu umuntu yashobora kuyirinda cyane harina abantu bamwe dukunda kubona bagwaye tukavuga ngo tukabona mengo bafite inda nini cyane ariko atari kuzibuha twashaka kubaza hanini ibimenyetso biranga umuntu iyo bagwaye izo ndwara zo mu nda ibimenyetso byo bigaragara ku mubiri w'umuntu na cyane cyane ku bagabo nyamba bakunze kubafata hamwe n'ukuntu bozirinda hanini nashaka kubaza uwo muganga ibimenyetso bikuru biranga indwara yo mumara
igihe uwo tukumugenzi wacu Diane Ndonse baganiriye yitwa Caritas Nahima narangura imirimo yiwe muri Polyclinique Centrale ngaho ku mugwa mukuru w'ubutunzi atari wa politiki Bujumbura yari yasiguye yuko ahanini kitera ushobora gusanga harimo ingene umuntu yigenza haba mu byafungura canke mu byanwa nk'inzoga n'ibindi hama mu kuvyirinda yavuze yuko umuntu ategeza kuraba twafungura ni muganga Caritas yabisiguye mu ntango za kino kiganiro akatugirira isuku ngo bibaye ngombwa hariho nk'ivyamusanga barapompfye mu mirima bagapompa na imiti ico camushoboye kucoza cane bibaye ngombwa ukabanza gushako na gasabuni hamukaraba kuyo sabuni yavuye ko neza imbere yo kucihereza ngo byo byiza gusumba ugafungura utwo kurya tumeze neza harimwo amavuta make cane gose bigizwe n'imboga
Ego,
ivyavuzwe na muganga Caritas Nahima narangurira imirimo yiwe mu bitaro byitwa Polyclinique Centrale biri ngaho I Bujumbura.
Ego, sawa, murakoze.
Urakoze.
Ariko uvuga yuko
Sa?
None twovuga yuko gufungura amavuta menshi najyo nyene cyo bari kimwe mu gitera ingwara yo mumara.
Ico kibazo rero sinza kucishura kuko ntiyavuze ko amavuta arimo mbwa yavuze yuko iyo uramutse uyigwaye bakugira yuko ya mavuta ushobora kuyagabanya.
Okay, sawa murakoze neza.
Sinza kwishura utwo atavuze ico nzo canda kimubaza kuwa gatatu.
Yego.
Urakoze cyane ndayisenga.
Yego namwe murakoze kwakura.
Twase na Elvis ku yindi murongo wa telefone Elvis kaze nawe.
Murakoze cyane kirafite cyane.
Uherereye.
Muri mugeze cyane cyafika. Muri Limpopo.
Sabge?
Sabge afrika sabge afrika
ni mhore ngaho muri Afrika yepfo
ego ni mhore
ego ura fise rero ico washaka kubaza muganga tukubikira ikibazo kwa gatatu canke washaka kutubwira iri kwira gusonga ingwana
anadeka tarimu kibazo nagomba kubaza niyo sababu kutubarira ibintu biranga iyi ndwara iyo wowe tuvuga igendana ibintu ushobora kubona nk'amasymptome kavuga ati ishobora kuba ari ya ndwara kubera nka jewe nk'ikibazo afite iyo ndi ibintu bigumye nenda inda ikitangura kuzimba ariko iyo ndi ibintu byoroshye yoroshye birimo nk'isoko na akintu bintwara kuba ibintu bitumye nk'ubugari cyangwa ibindi bigumye ikabi bituma inda ibyimba na jewe na nibaze ngishobora kuba ari ikibazo cy'amara ya nagomba muze mumumbarize atubwire ibintu byoba biranga woshobora kubona ku mubiri hanyuma kwegera abaganga
yego reka ako kabazo kawe tukakubikire Emmanuel kwa gatatu Elvis bambego urakoze cyane nawe wowe tugutume ku Barundi bari muri Afrika y'Epfo n'abanyarwanda n'abandi bose bumva ikirundi n'ikinyarwanda batari Abarundi n'abanyarwanda ko tubakeneye mu biganiro byacu bitandukanye urakoze cyane gose ugira umunsi mwiza muri Afrika y'Epfo twese na Emmanuel ku yundi murongo wa telefone Emmanuel Kaze
nongeye kubashimira ijwi rya Amerika muraho neza
turaho turashima twaramutse turibaza ko twiriko
yego muri bana mahoro nange ikibazo nari mfite ese iyo umwana avuka bamukase nka ya nkondo ihuza umwana na nyina akaba yazana iromba hari ikibazo byatera kuri iyo ndwara ijyanye n'amara cyangwa nta kibazo biba ari ibintu bisanzwe biri normale mwambariza muganga murakoze cyane nibirushya abagabo Emmanuel mu Gatenga
ikibazo turakibika kuwa gatatu urakoze Emmanuel
yego murakoze namwe
yego Seleus nawe we ikadze
koze ndabaramukije
amahoro uherereye he
ndi Mozambique.
Mozambique no musi abarundi n'abanyarwanda muri yo mwatwibutse.
Ego.
Ego. Na kabazo.
Mhm. Nashaka kubaza muganga.
Mhm.
Iyo bishika umuntu akaba yumva ashaka kumera nk'uribwa cyangwa ataribwa.
Mhm.
Akumva ubabare. Umwanya wose akama yumva umenga arahaze.
Mhm.
Hamenye kwa akaguma yumva umenga arahaze kandi ashaka gufungura. Kibari kihe kibazo aba yageze mu nda.
Ndeka akabazo kawe nawe tukakubikira kwa gatatu twashobora kuronka muganga. Urakoze cyane gose.
Okay,
Mm-hmm. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda minota itarenga 10 turaza kuba dusozereye ikiganiro muri sangacu no munsi murazi ko kwa gatatu misi yose tuba turiko turayaga kuvyerekeye amagara yacu ngene tuyabungabunga tukongera tukabungabunga amagara yabacu nuko rero muganga twe twatumiye ngo ishobore kongwara yurura amariyo ma intestin amara ntiyashobora kuboneka ariko kwa gatatu tubazo twa turiko turadufata tuzomubaza turase Fabrice kuri mrongo wa telefone Fabrice Kadz.
Ego, mwiriwe neza.
Mwiriwe.
Ego, na nzi ko muganga yabonetse kuri no mu Burundi bitugora kuyumva sinari ku radio sinari nagiye no kuri ubuhinga bwa none ngo numvirize na nzi nashaka kumwibariza akabazo.
Turakabika ntacu.
Kwa kabiri muzaba mwamutumiye.
Kwa gatatu.
Kwa gatatu.
Ego.
Ah, sawa reka nzosubira ndabahino mero yanje mu magare kwa gatatu ndamwibarize ari ku murongo.
Uzokoze uzoyishye ko tuzoshaka nkuko twamatubigira kuri Facebook yacu aho mushira kugira ngo mushore kutwandikira ayo ma numero yanyu. Urakoze Fabrice.
Sawa sawa mugira umugore wa
mwiza. Yego, mushobora kuba mufise uturi ibibazo bitandukanye aho muri mu gisata cy'amagara y'abantu kuri mwebwe y'abamwebwe y'ababanyu yaba abegereye ico mwumvise mushaka ko tubabariza muganga. Matwandikira kuri adiacharubaze@gmail.com hama tugerageze dutunganye ibyo biganire ariko kwa gatatu tuzogaruka ku ngwara yamara. Iyo ngwara yamara no musi niyo twari kuyaga ko muganga ntitwashoboye kumuronka mukanya kiwe tubahaye umwanya mwebwe mutubwire ikibazo mushaka ko tuzomubabariza mutubwire ingene izo ngwara ziriko zirabasonga nico muri komurakora kugira ngo mushobore kuzirinda. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda tumira amategato hama duheze tubagaruke ko.
Baby dance, life is too short, relax. Give me a kiss now. Ufane Miami, kuchani Mombasa. Ufane Mombasa, tutahi chikari. Mama yo, when you turn around and you turn me on, girl. The way you whine and charm my roho. Down low, when you go down low,
I like it.
Go down low, when you go down low, don't you hurt your heart. You over when you're down, when you leave me alone, it's stuck in my head. Take it to my jacuzzi, give it to you till you lose it. Come on, holly, holly, babe, tell me when you're ready.
At the top, I on the floor.
Find in Miami, Johnny Mombasa. Find in Mombasa, to touch it, you got it on my own. When you turn around, you turn me on, girl. The way you whine and charm my roho.
Akaririmbo ni Aditop Kamedi kari muri twanyuma aheruka gusohora. Turaza no gushamwo utuziki dutandukanye mu midihi itandukanye kugira ngo tubandanye tubifuriza umunsi mwiza aho muri kandi tukibaza yuko ibiganiro vya tricolera bafasha mu byo muri ko murakora hari habatwumviriza bari ku ngendo mugira ingendo nziza hari habatwumviriza bari ko barakora uturimo imirimo yabo itandukanye namwe bwe tubifurize kubandanya mururanirwa mu byo muri mo vyose turase Frederic ku yindi murongo wa telefone Frederic Kazi amahoro amahoro
uherere jewe nuko bisanzwe mperere kampara Uganda ariko sene nama kuri kiranye neza ko buhinga bwagumye bunshikana ino bisigaye bitameze neza
eh
gusa namenye ikiyago mwari muri ko muraganira kuno munsi
ariko aga telefone ni waduhamagaye ni wakaturumbiki
ngira bamagaye ariko nagenda ndumva bice bice nagenda ndumva banwanyi bagenda bavuga
uno musi twari twashimye yuko tuza kuvugana ku ngwara ya mara uratwe kwa gatatu minsi yose dutumira abaganga bakaduha umuco ku ngwara zitandukanye ariko muganga ku munota wa nyuma yatubwiye ko ataza kuboneka twahaye akaryo abatwumviriza batubwira ingwara ziko zirabasonga na cane cane zifatira munda ku buryo kwa gatatu niyaza utubazo twanyu tuzodushikiriza muganga akabitorera inyishu akabishura
okay atubizana bivuga ko nacho ndumvirizere kangende niyumbiye ntegure ku munsi wa gatatu nzoba ndahari kugira ngo komeza shura kumubaza ibijanye n'ingwara zo munda
urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Kampala
murakoze cyane namwe
mwira kageza trafice haleluya ku yindi murongo wa telefone haleluya ikazi akazina kawe numva ari special
ni pfira dukunda bonfis haleluya
nuvuga ngo Imana ishime
Imani shimo kabisa.
Wa muri kurayini na hadza niyo baguhamagaye ca wibuka ko ariko kazina kawe ko kubikora.
Ego na cyane cyane uyu muntu aba yaramutse aba Imani iba yakoze imirimo ikomeye.
None ga haleluya. Ni ngwara utubwira igusonga iciye munda kugira ngo tuzobaze muganga canke n'ivyo bindi utubwira kuvyerekeye amagara yawe.
Ni ngwara isonga iciye munda. Nisanzwe fita ibibazo bya contestation. Ama naba nafunguye nka ageze ko nja kwihagarika ku mwanda mukuru bikangora. None akagira igihe umenga umubiri ugiye gusohoka. Nkaba umbo nk'urugero no bamana y'inka yagwaye inyondwe cyangwa inguha hajya ku hasohokera amase hari ukuntu haca azimbaka hagasohoka ubwo rero nandi byo n'ibyo rero bimbaho akagira n'igihe nyine hazamwo amaraso ama nagiye no kwivuza inshuro nyinshi baragenda batangwa kumbe ko iyo bari hemoroide bampa ibi nini byo gucishe tso ndabifata banyobirije kubudenwa amazi menshi nta cyahindutse rero niyo ingwara ya sinzi kadenta ntangura gufatwa n'inkorora yagahehera no vuga ngo inkorora idafashe ariko nzi n'acenta nimba fita umuyaga igihe cy'umugoroba bikambangamira rero nkada muri crise ujya ari ifungurwa zimwe zimwe nagiye mpagarika ku bwico kibazo
akabazo kawe tuzokabaza muganga hama none aho yumariye kwanka warasubiye kwitura muganga ngo akubwire ikindi wokoraga haleluya
bo kwa muganga bari bambwiye ko nogenda bakazava bangira ngo operasiyo kuko bambwiye ko bishobora kuba ari n'ikibazo cy'ama intest shobora kuba zoba ari isogi hama rero nta buryo ndanaronka kuko abo tuvugana ahantu ndi bisaba amafaranga menshi nyabuge umuntu bisaba mbese mu majambo make kubanza kuyarondera
uri mu cahe igihugu
ndi mu gihugu cy'u Rwanda
reka akabazo kawe tuzogashikiriza muganga hama guhinyisha urakoze cyane haleluya komeze kwihangana
Ego nanjye ndabashimiye cyane Imana ibashigike.
Ego urakoze cyane kawe no kuri haleluya duce dusozera ikiganiro muri isanga cuno munsi nshuti bakunze twongere dusaba imbabazi kuri mwebwe mwari mwipfuje kuvugana na muganga kuvyereka ingwara ya marani yashowe kuneka ku munota wa nyuma yatubwiye yuko imirimo arimwo vyanse ko ayirangiza nkuko ari yabiteguye ariko kwa gatatu tuzongera tumutumire canke dutumire n'uyundi aze kwishura ibazo vyanyu na Lidiane nahazo nari ndemesheje muri isanga y'ino munsi yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi na Jean-Yves ari kumwe mu buhinga bw'ivyuma abatwumvirije abahamagaye tukayaga mwakoze muri agahura gutyo mubandanye kuranigwa mu byo murimwo ijo rya Amerika turakomeje n'ibiganiro mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, ibiganiro byacu mu Kirundi n'Ikinyarwanda.